Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, Fidèle Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Rwanda ubushinjacyaha buravuga ko buzokunguruza ku ngingo ya sentare yo guhanisha Paul Rusesabagina imyaka 25 y'umunyororo.
Umvaga ko bagahawe ibihano birenze, ngira ngo rero turaza gucecengura turebe muri rusange turebe icyakorwa, ariko turumva icyemezo cy'urukiko tuzakijuririra.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha ukuru mu Rwanda Faustin Nkusi. Leta y'u Burundi uyu munsi yatangaje ivyononekariye mu bitero vya grenade vyo mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere i Bujumbura. Inzego z'umutekano muri Sudani zataye mu mvuto abasirikare bo ku rwego rwo hejuru benshi bakekwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi. Inzego z'umutekano muri Sudani zataye mu mvuto abasirikare bo ku rwego rwo hejuru benshi bikekwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi. Edigwema araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ibi byavuzwe na ministri w'itangazamakuru Hamza Balul, wemeje ko abo basirikare ndetse n'abandi banyapolitike batawe muri yombi bashinjwa gushaka gukora coup d'etat. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Balul yavuze ko benshi mu bafashwe basanzwe bazwi ko bashyigikiye Omar al-Bashir wayoboye icyo gihugu, ubu akaba amaze igihe afunze. Ministri w'itangazamakuru yijeje abatuye icyo gihugu ko umutekano ari wose mu murwa mukuru Khartoum. Yagize ati ibintu byose ubu biri mu buryo nyuma y'ifatwa ry'abasirikare n'abasivili bagerageje guhirika ubutegetsi bafatiwe mu kigo cya gisirikare cya Sharjah. Yavuze ko abafashwe bakomeje guhatwa ibibazo, yongeraho ko bakomeje no gushakisha abandi bari muri uwo mugambi.
Urakoze Edi. Muri Kenya abanyeshure 40 baraye mu bitaro inyuma yuko bagize ibibazo by'ubuhema bitewe n'imyotsi yaturutse ku muriro waturiye uburaro bwabo ahitwa Ofata Jericho. Ibindi kuri inkuru Oriane Tangishaka arabidushikiriza.
Inyuma y'uwo muriro wadutse ku ishure ryisumbuye rya Ofata Jericho i Nairobi kuri uyu wa kabiri, abategetsi batanguye amatohoza yo kumenya icyawuteye. Umuyobozi mukuru w'iryo shure ryisumbuye rya Ofata Jericho avuga ko aba banyeshuri batwawe kuvugwa kubera bagize ibibazo byo guhema. Avuga ati abanyeshuri batanguye kudahema neza kubera imyotsi yaturutse muri uwo muriro. Ati ntibakomeretse ariko bagize ibibazo byo guhema gusa. Ivyo navyo byatewe nuko bariko bagerageza kuzimya umuriro wari mu vyumba vyabo. Bagenda badaha amazi basuka muri uwo muriro. Uyo muyobozi mukuru w'iryo shuri avuga ko hamagara yabo bana atabangamiwe kandi ko muri bo 15 bamaze gutahukanwa.
Tugushimire Oriane. Sentare muri Afrika y'Epfo yabandanije iburanishwa ry'urubanza rwagirizwamo Jacob Zuma yahoze ayoboye ico gihugu. Idonido kuri inkuru na Edigwema.
N'urubanza rumaze igihe mu nkiko rwakomeje kugenda rutinzwa biturutse kuri Jacob Zuma n'abamwunganira. Ayo masoko bivugwa yatanzwe afite agaciro k'amafaranga agera kuri miliyari 2 z'amadolari. Uru rubanza rwagombaga gusubukurwa kuri uyu wa kabiri rwongeye gutinzwa kubera impaka zatangijwe n'abunganira Zuma basaba ko umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza Bill Downer asimburwa. Ikipe ya Zuma iramushinja kubogama. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi urukiko rwategetse ko Zuma afungwa kubera kwanga gukorana n'urukiko mu rundi rubanza aregwamo ruswa. Ifungwa rye ryateje imyigaragambyo ikaze hirya no hino mu gihugu. Iyo myigaragambyo yaguyemo abantu barenga 300 inateza ubusahuzi mu bigo byinshi by'ubucuruzi. Niyo myigaragambyo yari ikaze cyane kuva igihugu kivuye mu butegetsi bwa bagashaka buhake. Kwa gatanu ushize urukiko rwanze ubusabe bwo gutesha agaciro icyemezo cyo gufunga Zuma amezi 15 kubera uburwayi. Zuma w'imyaka 79 yemerewe gukurikiranwa ari mu rugo. Uyu mukambwe utagaragaye mu rukiko kuri uyu wa kabiri akomeje guhakana ibyaha ashinjwa, akavuga ko hari impamvu za politike zibiri inyuma.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu voa.com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano batangaje ibyononekariye mu bitero vya grenade vyo mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere i Bujumbura. Eloje Wirikaneza ari Nairobi niyo nkuru adushikiriza.
Abakomeretse nka bose bariko bavurirwa ku bitaro bya Prince Jean Charles biri muri zone ya Buyenzi, komine Mukaza, hagati n'hagati mu gisagara cha Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Amagrenade yaturikiye muri iyo komine nyene hari gihe c'isaha zibiri zirenga nk'umunota umwe. Bamwe mu bari ku gituro cy'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahagarara hahoze isoko nkuru ya Bujumbura babwijwe ijya Amerika ko byari biteye ubwoba cyane. Uwo mukenyezi hari muri bimwe mu bitaro by'i Bujumbura yatubwiye uko we n'abagenzi be barokotse bari muri bisi.
Tumaze gushika hasi byaragoranye kugira tuhave, barajya baraduterura baratujyana kimwe gusa amagrenade yagumye atera mu yandi mabisi. Turagenda kwa muganga, abantu bose bari muri iyo bisi bari babaye cyane, amaraso bamwe amaguru arereta amaraso ajejeta bose. Hariyo n'abana bagenda barira kubura nyine we asigaye atembagara atavuga. Aha niho twananaye ngo yarayira dukurikira ha.
Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri ryasomewe kuri radio na televiziyo z'igihugu RTNB, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano yemeje ko abantu babiri aribo bahitanywe n'ibyo bitero. Pierre Nkurikiye yatangaje kandi ko ivyakozwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari iterabwoba nk'irindi.
Aho bibiri babiteye ku gituro c'imodoka mu gisagara hagati muri zone ya Rohero bihitana umuntu, uwundi ahavacikana ashikanywe n'inyamiramabi kwa muganga. Ikindi bagiteye hafi y'isoko ya Jabe muri zone ya Bwiza. Ubushikiranganje burateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bubisha bw'iterabwoba butagira izina buza bwerekana ko n'igihugu cacu naco nyene gifise amangenge y'iterabwoba.
Abantu barenga ijana nibo bakomerekejwe n'ayo magrenade. Ku bitaro Prince Jean Charles ku Mutaga, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yagiye kubaraba. Ivyo bitaro biriko abaganga n'abaforoma bishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF. Umushikiranganje wa mbere yagiye kubagarukira ko yizeza ko leta izori ibijanye no kwivuza byose nuko abateye babwirizwa gufatwa bagahanwa.
Duhamagariye kandi abenegihugu kuba maso kugira ngo babere ijisho n'amapfi abagenzi umutekano. Duhamagariye n'abajeje intwaro kandi gusubira kuba maso. Turazi neza yuko ariho bampemuke ndamuke baririye intera Burundi kugira ngo bakore ibikorwa byo kugaragaza yuko mu Burundi nta mutekano hari. Hanyuma bamwe bakamisha nduru bashobore kuronka akaryo ko kugaruka kukamisha ibyo bahoze bakamisha kera. Ivyo rero natwe ntidushobora kuvyemera nk'abarongoye leta. Duhumuriza abenegihugu tubabwira yuko ingo zose zikenewe zafashwe kandi zari zisanzwe zarafashwe n'izitaba zari zarafashwe byari bihari. Turazi ko batashaka gukora ibi gusa bashaka gukora n'ibirengeye.
Bunyoni arongoye leta y'Uburundi yanemeje ko inzego z'umutekano zahawe amabwiriza ahagije kugira zikingire abanyagihugu. Ku mbuga ngurukana bumenyi amashirahamwe yigenga y'abari hagati mu gihugu n'ayakorera hanze yafutswe na leta biyamirije ibi bitero, bashimangira ko ata muntu n'umwe yoshigikira ibitero bikorwa ku banyagihugu b'inzirakarengane bitekaniye. Umwe muri bo Jehaha Kizimana twari ishirahamwe Falcon F rikorera mu ntara zose z'igihugu yabwijwe ijya Amerika ko abarundi bakwiye gutahura ko ata kintu na kimwe cyosigura ubugizi bwa nabi.
Mu iki gihe cya demokarasi nta muntu umwe afite icyo asaba akwiye kugisaba yinyegeje inyuma y'ubugizi bwa nabi. Ari nacyo gituma abinyegeze inyuma y'ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose na cyane cyane bwo gutera amagrenade. Abo rero nta kibanza bafise nabo guhigwa bagahanwa, hanyuma bakumva ko ubufise icyo ashikiriza bidakwiye kunyegeza inyuma y'ubugizi bwa nabi. Ikiremwa muntu ubuzima bwacu nikatihabwa. Ari nacyo gituma duhamagarira abarundi kubandanya bafatanye mu nda no kuza baradoma kuri uto kwese babona ihungabanya ubuzima bwabo.
Dufatiye ku bitigiri byamazwe n'igipolisi n'amasoko y'ijwi rya Amerika, abantu bagera kuri 44 bamaze guhitanwa n'ibitero bitandukanye by'abantu bitwaje ibirwanisho kuva hagati mu kwezi kwa kane byakozwe muri komine za Rutegama na Muramvya mu ntara ya Muramvya hamwe na Rusaka muri Mwaro hagati n'hagati mu gihugu, hamwe n'ibitero by'amagrenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe n'uwa politike Gitega. Abantu barenga 60 baramaze gutabwa muri yompi n'igipolisi cy'u Burundi bikekwa kuba bafite uruhara muri ubwo bwicanyi nk'uko byemezwa n'ubushikiranganji bw'umutekano. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge. Tuve mu Burundi tuze kuvyerekeye u Rwanda, aho ishyirahamwe Lantos Foundation rya hano i Washington DC riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubutungane ryagaragaje ko Rusesabagina atahawe ubutungane bukwiye. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yavuganye n'umuyobozi warwo Katrina Lantos Sweet.
Yes, well, we believe that the court's verdict today was a travesty and quite honestly a complete miscarriage of justice.
Turashaka ko imyanzuro y'urukiko uyu munsi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina yari yo kumurenganya. Kandi mu by'ukuri ntabwo ubutabera bwubahirijwe. Paul Rusesabagina ntabwo yigeze abona ikintu cy'ubutabera mu Rwanda. Rero imyanzuro y'urubanza rwa Rusesabagina turayibona nk'ibintu bibabaje cyane ariko nta nubwo byatunguranye. Kuko tuzi neza ko umuntu wese unenze Paul Kagame ahura n'ingorane aterwa ubwo oba agafungwa agahimbirwa ibyaha kandi hari nabo birangira bapfuye bapfiriye muri gereza hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ibi byose rero biriyongera ku rubanza rw'uyu munsi rwa Paul Rusesabagina.
Paul Rusesabagina ntabwo yari mu rukiko ubwo rwasomaga imyanzuro yarwo ku byaha ashinjwa. Niki utekereza ko gikwiye gukorwa nyuma y'uko yakunze kumvikana avuga ko nta butabera azabona?
Well, I think what needs to be done, and this is where I am quite critical of the United States government, the Belgian government, and other countries in general. My country, the United States,
gukorwa ari naho nahera nenga leta ya Amerika n'igihugu cy'Ububiligi n'ibindi bihugu muri rusange. Igihugu cyanjye cya Amerika gikeneye guhaguruka kikagira ikintu kizima gikwiye gukora ku muntu w'intwari ku rwego mpuzamahanga. Leta ya Amerika ikwiye gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa mu buryo bweruye, igakoresha imbaraga zose ifite, ishimangira ko leta y'u Rwanda ikora ibikwiye ikarekura Paul Rusesabagina. Bashobora kubikora binyuze mu nzira zitandukanye zirimo n'ubutabazi. Rusesabagina afite imyaka 66 kandi ni umuntu ufite indwara nyinshi abana nazo. Bashobora kubikora mu nzira iyo ariyo yose, ariko ni ibintu by'ingenzi cyane ko Paul Rusesabagina arekurwa. Hariho abantu bake cyane bagize ubutwari bwo guhagarara bakarengera abantu b'inzira karengane mu bwoko bw'abatutsi bapfaga hamwe n'abahutu baguye muri ariya mahano ndengakamere yabaye muri kiriya gihugu. Paul Rusesabagina ni umwe muri abo bantu bake bahagurutse bakarengera abo bantu, ariko nubwo yabikoze yabikoreye mu gihugu aho umuntu adashobora kunenga ibitagenda, ariyo mpamvu na Paul Rusesabagina ari hariya.
Araho uvuze ko ari intware mu gihe leta y'u Rwanda yo imufata nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bintu bibiri ubihuza gute?
Well, because the government of Rwanda has made accusations which they have no evidence for and which are false.
Kubera ko leta y'u Rwanda yashyizeho ibirego idafite ibimenyetso kandi by'ibinyoma. Icyo barenganyiriza Paul Rusesabagina rero ni uko yanenze ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ikindi cyabateye uburakari ni uko Paul Rusesabagina azwi ku isi yose bitewe n'ubutwari yagize muri Jenoside. Afite ahantu ho kuvugira, aribyo byatumye Perezida Kagame agerageza gucecekesha, gutera ubwoba no gufungura umugabo.
Was so urgent from Kagame's perspective to try and silence and intimidate and imprison this man.
Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Uratekereza ko kuba yarikuye mu rubanza atariyo yabaye intandaro yo gukatirwa igihano kiremereye mu gihe wenda iyaza kuguma mu rubanza rukarangira akaba yasaba n'imbabazi byari kumugabanyiriza ibihano?
No, I don't think so. I think Paul Rusesabagina was making a very principled statement by his insistence on boycotting what was a complete
ntabwo ariko mbitekereza. Ntekereza ahubwo ko ibyo Paul Rusesabagina yakoze ari byo byari bikwiye ashingiye ku buryo yabonaga urubanza ruzagenda. Yabonaga ko amategeko atazubahirizwa kugira ngo abone ubutabera binyuze mu mucyo. Rero ukurikije ibyo warangiza ukagira kwizera ko uzahabwa ubutabera byari kuba ikosa rikomeye.
Thank you very much Dr. Katrina Lantos, Perezida wa Fondasiyo ya Lantos. Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Yes, I'm very happy.
Ndishimye cyane wakoze cyane kumpamagara no gukora kuri iyi nkuru ikomeye.
Ishyirahamwe Lantos Foundation ryahaye agashimwe Paul Rusesabagina mu mwaka w'2011 kubera uruhara rwiwe mu kurokora abari bahungiye muri Hotel Mille Collines mu mwaka w'1994. Tukivuga kuri iyo nkuru, ubushinjacyaha buvuga ko buzokunguruza ku ngingo yafashwe ku munsi wa mbere yo guhanisha Paul Rusesabagina igihano cy'imyaka 25. Sentare nkuru iburanisha ivyaha birengera imbibe n'ivyaha vy'iterabwoba mu Rwanda yamuhamije ivyaha birimwo n'iterabwoba, ariko ubushinjacyaha bwari bwasavye ko afungwa burundu. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru mu Rwanda Faustin Nkusi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika atangura abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko bakiriye ingingo ya sentare.
Abantu bakora ibyaha nk'ibi baba bakwiye guhanwa ku buryo mu by'ukuri twumva bidasanzwe hakurikije amategeko yumvikana. Twasanze rero mu by'ukuri tugomba kuzicara tukareba urukiko rwashinzweho, nitumara kubona kopi y'urubanza cyangwa se matoreba tukayisoma tukayisesengura kuri buri muntu duhereye kuri Sankara tukaza kuri Herman tukaza kuri Paul Rusesabagina n'abandi bakurikiraho tukareba ibyashingiweho kuri uwo muntu kugira ngo abe icyo gihano, kuko twumvaga ko bagahawe ibihano birenze ariko turumva icyemezo cy'urukiko tuzakijurira
ariko hari bamwe basanga atarahawe ubutabera bukwiye ahangaha ndavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndavuga nk'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ndavuga nka Amnesty International ndetse na Fondation Lantos yamuhaye umudari kubera ibikorwa ivuga ko yagize by'indashyikirwa mu mwaka w'1994 ndetse n'umuryango we ukavuga kuzajuririra uburyo urubanza rwabaye ibyo byo gukemanga imikire y'urubanza bavuga yuko rutabaye mu mucyo byo muvuga wiki
abazikemanga ntabwo uzi n'icyo babishingiraho kuko nibaza ko urubanza rwabaye mugaragaro rwabwiye no ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo nawe warukurikiye no gutari mu Rwanda abapande zombi haba ubushinjacyaha haba abunganira abaregwa harimo na Rusesa Bazina bahawe umwanya uhagije wo kwitegura wo gutegura imyanzuro yabo wo gutegura court submission zimuze mu rukiko numva ko ababivuga bafite ibyabo wenda ntagarukaho ariko mu by'ukuri bavuga ntabwo ari byo na n'ishingiro bifite cyane ko wenda hari ibihugu navuze bimwe ubwabyo ngira ngo bivuzemo Amerika ngira ngo niba Ububiligi ariko nakumva utapfa nanone ngira ngo ibihugu ubwabyo hari ibyo byagiye bikora no mu Rwanda ntego ko muri Amerika Amerika ubwayo yogeje abantu baza kuburanira mu rukiko rwa rero bazigiciye urubanza kanata yohereza abantu mu Rwanda kuza kuzima ariko yohereza abantu kuza kubona mu rukiko mu Buhorandi IPPR yohereza abantu ahangaha mu Budage zarabikoze kugira ngo hari ibihugu byinshi bakorana tugakorana n'ubuyobozi bagakorana n'umushinjacyaha hari byinshi mu by'ukuri bakora nabo bazi neza ko ibyo bavuga atari byo urubanza ruzaba rurerure na rusome rwemeje ko u Rwanda mu by'ukuri ibyo bibazo byose bimaze kuvuga bidahari kandi urukiko rurigenga mu by'ukuri urukiko rurigenga rwafashe umwanya uhagije gusesengura ibyaha byarezwaga abantu biriko bisesengura
none kuba Rusesabagina yarivanye mu rubanza akanga kuburana avuga ko abona abamuburanisha basa naho babogamye akavuga yuko amadosiye ye atayabonera igihe ndetse ko ari nayo bamutwaye akavuga yuko yahawe abamuburanira atihitiyemo ibyo byose musanga bitari bikwiye gutuma mwongera gutekereza ku micire y'urwo rubanza
abamuburanira ngira ngo ni wo wabihitiyemo nta muntu wamuhitiyemo mu by'ukuri ngira ngo yari afite abenganizi ze kugeza n'igihe bava mu rubanza ngo bivanyemo wenda icyo navuga kuva mu rubanza ni uburenganzira bwe yavuze ko yivanyemo ngira ngo niba muzika abanje kwitaba bwa mbere ariko nanone ngira ngo yibuke neza ko urukiko rwakomeje no kugira umumenyesha amatariki urubanza ruzabera kuko anavuze ko mu gihe cyose yakenera kugaruka mu rubanza azagaruka
Paul Rusesabagina abaye umwenegihugu w'Ububiligi wa kabiri ukatiwe n'urukiko rwo mu Rwanda agafungwa uwa mbere yari Padiri Tonisi byaje kurangira nuko Padiri Tonisi yoherejwe kurangiriza igifungo cye mu Bubiligi mwaba mutekereza ko bishoboka kubiramutse bisabwe Paul Rusesabagina yakoherezwa mu Bubiligi kuharangiriza igihano cye cy'igifungo
ngira ngo zingibyo wenda biratandukanye kuko Paul Rusesabagina n'umunyarwanda sinzi wenda kuvuga ko afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ibyo ni uburenganzira bwe ariko mbere na mbere ni umunyarwanda kuba yarangiza igihano cye mu Rwanda yumva ari byo bikwiye bishobora kuba byaje kucyangiza mu kindi gihugu kandi niyo waba uri n'Umubiligi cyangwa se ukomoka no mu kindi gihugu warakoze ibyaha ukabikorera mu Rwanda ukabikorera abanyarwanda nibaza uwo wese ko igihano yakirangiriza no mu Rwanda niyo yaba ari umunyamahanga
Faustin Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
namwe murakoze cyane
Tukivuga ku gihano Sentare yafatiye Paul Rusesabagina nabo baburanishirijwe hamwe abanyagihugu mu karere ka Rusizi aho ibitero bivugwa ko byabereye bo bakiye gute ingingo ya Sentare mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiye na bamwe muri bo
mbona ibihano byatanzwe ari bice cyane kare raporo y'ukuntu abantu ingaruka zabagezeho hari ababana n'ubumuga batewe na bira byabaye umuntu yashingiye kuri bira byabaye ubona rwose baroroherejwe cyane nge numva nkasankara yaragombaga guhanishwa byibuze nk'imyaka 25 usese abagina bakamukatira burundu kuko urabona ko ari we wari shefu wabo
twebwe bitewe n'ingaruka rusese abagina yaduteje iyo myaka bamukatiye ni mike ni mike ya kubona atuma abahungu be bagatera za grenade kandi twebwe iyo mitwe yiwe tutanayizi kandi akaba yaranashishikarije abantu nyine kwigumura bari kumukatira myinshi kuko aho gerenade yaguye ni imbere y'umuryango wanjye aho nakoreraga botike ibirahuri birameneka n'inzu y'umuturanyi amabati aratobagurika n'inkuta ziratobagurika
igihano babahaye ni icyo kirakwiriye nabo barahemutse mu rwanjye ruhande numva imyaka 25 n'ubundi bazayivamo n'ubundi bashaje numva mu rwanjye ruhande rero igihano gihagije cyazo cyuko bafunga burundu ahubwo no kubereka ko bakoze ikosa kandi barabibonye
aya ntabwo twanyizwe rwose bagomba kubisubiramo niba byashoboka ko babisubiramo
bikirire yaruriye urubanza uko twabibonye ubucamanza bwabwo bwakurikije gahunda nyine uko bubiruzi abakoze icyaha ntabwo bari n'ubundi kuvuga ngo barababariwe basohoke gusa badahanwe kuko n'umuturage wese wayibonaga yabonye kuko bakoze icyaha
turebye bari abantu igihano babahaye hari abo barenganisha kubera ko harimo abakozi bakoreshwaga none se nkuru yasankara ntabwo wamugereranya na bari abamatakambo kubera ko barakoreshwaga ntabwo bari kubahereza imyaka 25 bari kubahereza nibuze hasi yayo kubera ko nabo bari kugenda bakoreshwa batazi ibyo barimo
abaturage twese rwose umutekano wari umaze kubura ku buryo ntawaryamaga nta n'uwaryaga nta n'umwana w'imyaka 2 ntiyakibasha kurya kubera ibibazo twari turimo
urakoze Temistocle. Leta y'u Burundi yisunze umugambi wayo yihaye ugushika mu mwaka w'2030 atamwana w'umunyeshuri atwarinda indaro iri mu isekeza ryo guhimiriza okugwanya ico kibazo. Ivyo bikogwa iriko ibikora mu gihugu cose yifatikanije n'amashirahamwe atandukanye harimwo n'umugwi w'igihugu jejwe agateka ka muntu CNDH. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Commissaire Jacques Nshimirimana ajejwe ibibazo by'abana n'igisata kijejwe kumenyekanisha uburenganzira bwa muntu muri uwo mugwi w'igihugu cy'u Burundi CNDH. Nshimirimana atangura avuga uko iryo sekeza barimwo ritunganijwe.
Murakoze cyane. Iri sekeza ririko riraba mu gihugu cyose ni isekeza ryo kurabira hamwe hagati y'abakenguzamateka hamwe n'abagize umugwi w'igihugu igejejwe atakazi na muntu n'abajejwe imbere mu ntara zitandukanye abajejwe ubutungane abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kurabira hamwe aho isekeza ryatangujwe inama nkenguzamateka rigeze kuraba n'icyo kogwa kugira ngo ibitigiri by'abana batwara inda z'indaro n'abana bubaka hataragira bigabanuke mu gihugu cy'u Burundi. Rero nisekeza ryatanguye ritanguye mu ntara ya Ngozi rihuza intara zo mu buraruko ubu naho tukaba duheruka gukorera mu ntara zo mu buseruko mu ntara ya Rutana ahahuriye intara zitandukanye zishika kuri 5 zo mu buseruko hanyuma tukaba twimirije no gukora igikorwa nka benicoho mu gisagara cya Bujumbura aho kizohuza intara 5 nyine.
Nakoze cyane. None turabye kuri ibyo bibazo nyene muvuze ibibazo by'inda z'indaro, ibibazo by'ukubaka hataragera duhereye ku bibazo by'inda z'indaro muri iki gihe cyane cyane mu gihe cikiza cha corona cyo bagicifashe gute ico kibazo muri make.
Muri iki gihe cikiza cha corona twovuga yuko atakinini ico kibazo cahinduye ku uko cyari gitanzwe kimeze uko murazi yuko izinda z'indaro z'abana bubaka hataragera ni ikibazo cyamyeho ariko kigenda kiduza amakari bivanye n'ibihe igihugu kiba kiriko kiracamo. Rero muri iki gihe cya corona twavuga yuko ku mashuri ata kinini za corona byongereje cyangwa bigabanye ariko mu kibano kumbure bishobora kuba byaragize ico bihinduye kubera ko ututanga abantu babafite ubwoba bwinshi bw'ubuzima gatanga kumbura ruyumviriye ati ko corona rikiza roho nyanganda ngira ngo no kubaka hakiri kare kugira ngo ducanke ijya yejo tinze mpaka nsanga bitakunze ko nubaka kubera ibyo bihe igihugu kiba kirimo nibyo twibaza ariko mu by'amashuri iki kiza cya corona tubona umwengo ntaco byahinduye kinini ku bijanye n'inda z'indaro hamwe n'abana bubaka hataragera
muri kahise byaribonekeje ko hari ibituma izo nda z'indaro zibonekeza haba ubukene haba ibi na biriya muri iki gihe ibitigiri by'inda z'indaro bihari mubona biva kuki ahanini zo yoba ari ubukene bwo ari ibibazo byo mu ngo nkishira hamwe CNDH mubona inda z'indaro muri iki gihe zituruka kuki
izo inda z'indaro ziva ko ni byinshi cyane ariko nkuko mubivuze hariho ikibazo cy'ubukene mu miryango ikibazo cy'ubukene buca utuma nk'abanyeshuri badaheza ngo baronke ibyo bategerezwa kuronka bya nkenerwa bigatuma biyumvira guca mu nzira za hafi mu nzira zitari nziza kugira ngo baronke ingene bisahiriza ingene batunganya ibyo baba bipfuza bataba bafitiye uburyo ibyo rero bica bituma abanyeshuri baja kurondera ubucuti ku badandaza bato bato canke abadandaza bakomeye bigatuma abanyeshuri baja kurondera ubuzi bw'inyuma y'amashuri ubwo buzi ugasanga ko muri burondera batarakwiza n'imyaka yo kuja ku kazi bigatuma baja mu marisike menshi cyane hariho imvo yindi igira kabiri iva ku muco uri mu mashuri witwa copinage bimwe by'ubugenzi hagati y'abanyeshuri usanga benshi babijyamo batazi ibyo babagiyemo batazi n'ingaruka zabyo bo bakumva yuko ari ubugenzi busanzwe mugabo ugasanga abanyeshuri bageze aho bigenza nk'abantu bubatse icyo rero twarabonye yuko uwo muco mu mashuri utuma abana benshi bagwa muri uwo mutego ugasanga baratwaye zanda z'indaro bataba bifuza abandi nabo bikabaviramo guca bubaka hataragera rimwe na rimwe bivuye ku miryango yabo kibirukana ikababwira yuko itakibakeneye umwana akabura epfo na ruguru agahitamo kuja kubaka atarakwiza imyaka ubwa gatatu birava ku bube gito bw'abarezi bagoba ibyo baba baragiye barezi baja kwemerera amanota abanyeshuri bakabemerera de faveur ibyo bikaca bituma abanyeshuri bumva yuko bidakenewe gukoresha ingufu nyinshi cyane kurara ariko ariga kurara mu ikaye agaca ahitamo guca muri iyo nzira ya hafi akiderivera no bita kwiderivera mu nyuma bikamuviramo gutwara izo nda z'indaro mbere bikanamuviramo n'ukwiyumvira kujya kubaka hataragera iyo yagiye kwiderivera asanzwe afite uwo bagenda na wundi w'umusore agahitamo kuja kumwagiriza iyo nda kugira ngo aronke ahungira kuko abona yuko iwabo atasaganirizo akiyafite hariho n'ingo igira kane y'abana baza muri izo ngeso atari ukubera ubugaba bw'abarezi ariko ari ukubera ubugaba bw'abo bana nyina kandi icyo baba babuze umugabo buba ari ububi gito bw'abana ibyo nabyo twarabibonye kandi turabona yuko ibitigiri byerekana ko n'abana batanga by'indaro kubera ubuyobozi bwabo biri hejuru
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti muduteza matwi hanyo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasige Beyehu, makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri micro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ndabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe.